Ekibi Nizwi de Amerika. Irigani ya Radio Zwi de Amerika tubabashikiriza imisi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Isuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no kuri Zwi de Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mu mwanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho reka tubashikirize makuru avugwa mu karere. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver wiriwe?
Mwiriwe neza.
Mugihe havugwa ko no kuri wa mbere byanse ko haba inama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania nkuko byabitekanijwe, mubona ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ni igikorwa cyari kirindiranywe igishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro yarusha ko haba uguharira cyangwa uguhangana hagati y'abanyepolitiki batandukanye yarusha, ariko ntibyahavuye biba ivyo navyo rero bikaba ngo byatumwe nuko ibiro by'umuhuza bitaraheza guhindura hamwe no kwegeranya ibintu byose byaha ibyo biro byahawe n'imigwi itanu y'abanyepolitike. Nico catumye rero ico gikorwa uno munsi kitaba, ariko rero umuhuza Benjamin Mkapa yari yashatse no gukora imibonano n'abo banyepolitike mwibanga, ariko nivyo ntivyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu batanu baserukira leta hamwe n'umugambo uri ku butegetsi, batanu baserukira n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ko ari babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Nivyo ntivyahavuye biba kuri uyu wa mbere.
None muri ico gihe hariko habiki ku ivyo vyose bitashoboye kuba?
Muri kino gihe umuhuza ariko aragerageza kubona n'impande zitandukanye, ariko ntibirakunda. Bamwe baracari mu migwi itandukanye, bamwe mu migwi yabo, bandi mu migwi yabo, ariko rico bikoze uruhande rwa leta hamwe n'imigambwe bari kumwe bashize habona urwandiko rurimwo nk'ibyo bemera ko byoja mu masezerano hamwe iyo ramukabonetse.
Hari amakuru abashikira ari yacari mu mpisho canke hari byo mwamuzi mwe muri ivyo muvyo bashikiriza?
Hari bimwe twamaze kumenya. Baravuga bati nyabuna hakwiye kwigwa uburyo bwo kotegura amatora y'umwaka w'2020. Bakavuga bati hakwiye gushigwa imbere urupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye hari mu Kayanza mwaka wa 2013. Bakavuga bati leta kandi iriyemeza gusubira kubahiriza amasezerano yarusha ku byerekeye ibigwanisho biri mu banyagihugu. Leta ivuga iti turiyemeje gusubira gukora igikorwa cyo gukora ibigwanisho mu banyagihugu ku byerekeye ubutunzi. Leta isaba umuhuza ko inyuma y'ayo masezerano umuhuza yoca afasha kugira ngo ibihugu mvamakungu bisubire gufasha u Burundi. Leta kandi iravuga ko yiteguriye gufasha abanyepolitike bahunze igihugu kugira ngo batahuke mu mutekano, ko kandi yiteguriye no kubafasha gutahukana amatungo yabo ngo iyo abo bayafise hanze. Leta kandi ivuga ko atanda abanyepolitike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abari basanzwe ngo bakurikiranwa n'ubutungane ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Leta kandi yaniyemeza kubananya ifata inkingo zitera intege abanyepolitike guhunguka nko gusubira mu buzi bwabo cyangwa gusubira mu matungo yabo hamereyo n'ibindi bitari bike nko gufasha imigambwe yasambutse gusubira kwiyunga. Leta kandi yanifuza ko inyuma y'amasezerano hamwe yoboneka ku munsi wa gatanu bino biganiro bica biba bya nyuma.
Mu kurindira rero umuntu ni kuraba uko ibintu bizogenda. Hari icyo cyizere ku muhuza ko ku munsi wa gatanu bizaba byashobotse ko izo mpande zose zihubura amaso mu yandi?
Icizere umuhuza aragifite cyane yanagitanganye mbere ibiganiro bigitangura. Ubunyene ubuturuka turavugana amakuru duheje kuronka nuko iyo nama yabotse guhangana amaso mu yandi bitekanijwe ejo ku munsi wa kabiri saa zitatu kugira ngo n'abatavuga rumwe na leta nabo ngo bazane nk'ibyo babona byoja mu masezerano, gutyo bashobore kubiharira ko hanyuma ku munsi wa gatanu hazogere hamaze kuboneka icyo bokwita amasezerano.
Urakoze, udukurikiranira hafi iyo nkuru yari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Mukanye rero nkuko twari twababwiye tugiye kubashikiza cya kiganiro muri sanga.
murisanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuba rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Rero no kuri uyu wa mbere nkuko twamwabyumvise byanse ko abinama y'abanye politike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania umuhuza yari yifuje kandi ko agirana umubonano n'intumwa nk'izerukira leta nawe batavuga rumwe nayo yamara n'ivyo ntivyabaye muri cyo gihe uruhande rwa leta uvuga ko gwerekanye bimwe mu byo gwemera ko byoja mu masezerano byari bitegekanijwe ku banye politike b'abarundi bahurira mu nama ya bose ku munsi wa gatanu kugira bashikirize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu bigwi itandukanye mara nkuko mwavyumvise ntibidashoboye kuba mu gihe ukutumvikana hagati y'imigwi iri kumwe na leta n'imigwi itavuga rumwe na leta kubandanya kwibonekeza aho bari icyizere kw'ibi biganiro nyakuri bizovamwe amasezerano azo kuri Burundi mu ruhagara rwa politike burimo kuva mu mwaka wa 2015. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga cuno musi twatumiye Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera kaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga mu bijanye n'itangaza makuru mpuza makungu na inosamba no yanonose ivyereke politike ku gwego rwa doktora batumire ndabaramukije
cyane.
Ntangure kuri we Athanase Karayenga, wumvise aho ibiganiro bigeze yarusha muri Tanzania ko nuno musi kwa mbere byanse ko haba inama y'abanye politike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania. Muvyibaza ko iki mubona ivyo biganiro biko bitera bijaye?
Mumenyesha makuru agaserukira muri karere k'u Burundi n'u Rwanda muri Kongo hajya muri yakaje cyari ko bavuga hari inkuru atamenye kuko jewe naronse icegeranyo cyaravuga abatavuga rumwe na leta icegeranyo cyiza cyane cy'impapuro 20 naronse n'icegeranyo cyashikijwe n'abavuga na leta n'imigabo ishigikiye bivuga yuko iyo migwi ishambiranye ari ibiri bose bamaze gushikiriza icyiyumviro ngendegwa ko boshira imbere si leta yonyine yashize imbere umugambi wayo n'abatavuga rimwe na leta bashize imbere umugambi wayo. Impapuro 20 zanditse neza zinonosoye zisa bigakwaho hanyuma mugabo iyo ni inkuru ukumbure umenyesha makuru wanyu atakurikiranye. Hanyuma ikindi nacyo nuvuga ni uko sibyo ntangaza ko batavuga inani itashobotse yuko bashyira hamwe bakumvikana bakicara hamwe n'ibintu byumvikana rwose kandi sinzi ko bizose bagishika kuko urabye rero nasomye icegeranyo cya leta n'icegeranyo cy'imigambo itavuga rimwe na leta ntaho bihuriye umenga umwe uburi usomye ibyerekeye ivuye muri leta umenga bari mu Bushinwa abatavuga rumwe na leta abakamaza bari i Washington.
Twumvise umumenyesha makuru wacu ari yarusha mu cegeranyo shobo kuvuga c'ivyumviro bishikirizwa na leta ibitari bike ku cegeranyo mwashoboye kuronka cabo batavuga rumwe na leta n'ibihe basaba
ibintu bisanzwe bama bavuga kuva kera bagira ati twubahiriza amategeko ya Arusha twubahirize ibigize bashingiro twubahirize kudahana ibyaha byabaye mu Burundi byatumwe n'imvura zihave kusaba yuko amatora yosubirwamo hari kintu kuri ico kinyene basa yuko ngo amatora bayemeye seyo yakora seyo yatunganya abandi yo basaba yuko nasenze iyo ariyo yo yatunganya kandi basabye yuko abo bantu bavuga ko botaha bahunze abanyepolitike bakurikiranwa na leta y'u Burundi basabye yuko hoba ingabo z'amakungu z'impuzamakungu zoza kubakingira kuko batashe gutyo babitaye mu mucanwa udahera bizinzo byinshi byiza kandi bikororotse mugabo nkuko nari kudabivuga ntibitangaje yuko batokwicara hamwe ntibavuga ururimi rumwe ntibavuga Uburundi bumwe cyangwa abo muri leta bavuga bati n'amahoro y'umusesakara amajyambere aracugaye Burundi abari na bati inzara irisha abantu bahunze ntibavuga rumwe.
Reka tuze kuri ino sambano, nawe urakurikirana ibyo biganiro biriko bibera i Arusha naho bigeze ubibona gute?
Icyo mabanza nkashima ni uko ibyo biganiro abarundi babyitabye kandi impande zose aribyo twita dialogue inclusive, abantu bose begerwa n'ikibazo cy'u Burundi bose bari hamwe kubitegereza kwigwa nabyo ari abantu babiri basamiranye umwe wese azana ibyunda akazana ibyiwe mugabo kenshi na kenshi iyo ageze ko ibyo byundi babishyira hamwe niho umuntu amenya igishoboka gukorwa cyangwa idashobora gukorwa. Ibyo aba batanze n'abo batanze neka turindiye turabe iyo intumbero bizojyamo.
Witegereje ibyo byumvire bishyikirizwa n'izo mpande zitandukanye zibiri, ubona hari icyizere ko bashobora kugira aho bahurira?
Je nibaza icyizere cya mbere ni uko umuntu yegwa n'ikibazo cy'u Burundi kandi bene igihugu bamuhaye ububasha kugira ashobore gutunganya igihugu, nibaza ko ari leta. Iyo leta rero itariko iradadaza, iyo leta irekuye imiryango ikayirekurira bene Burundi kugira Abarundi ikabaha n'amagaranti nk'uko twabyumvise byemeza yuko batatu bazokurikiranwa ko atangorane bazogira n'umutekano bazobacungira nk'uko icungereye umutekano w'abandi Barundi bose ko mu Burundi nta Murundi aruta uwundi, Abarundi bose barangana imbere y'amategeko. Igihe rero leta yobyemera imbere y'amakungu simbona ibindi bintu abantu boza baje gusaba kuko ibirenganye nibaza ko haba hariho n'ibindi babafashe kugira ibyo bintu bizorengana. Hanyuma ikindi nacyo numva gihambaye ni uko leta ivuga yuko amasezerano ya Arusha ya mbere ariyo iteruza kubahiriza. Ibyo rero byose bihungabanya amasezerano ya Arusha ya mbere, nibaza yuko ibyo bintu bitojyana mu byo guharira abateza guhariramo.
Mubuze amasezerano ya mbere ya Arusha mwosigura neza kubatazi birimo muri make?
Amasezerano yo guhagarika intambara yabaye mu 2022 muri Arusha, ibyo basezeranye ko ariyo yari agenda Burundi gusa uno munsi bagendera ko, nibaza yuko ayo masezerano adateza guhonyangwa nk'uko leta ivuze ateza kubahiriza. Nicyo gihe nashatse kuvuga afana akiretse ibi bariko barayagira ko uno munsi mugabo ibyo bari bara koze ubwa mbere byatumye n'ibyiriza sinjo rihari ubu barishyiraho.
Naho uravye ku bisabwa n'abatavuga rumwe na leta ubibona gute?
Ndabe ibyo basaba nibaza ko abatavuga rumwe na leta uravye bakarabaho ingorane zagiye zibera aho batumvikanye ko mu bya politike nibyo bibandanya bigaruka kandi ibyo ntibitangaje kuko iyo uri hanze y'igihugu muri bamwe iri hanze y'igihugu ukabona ukagira ubwoba ukavuga ati ndashobora gusubira ko narahunze kandi nahunze iyi kandi yamiritse wamushaka ko bya bindi wasaka ko bakugirira ibyo bigaruka mugabo ibihe birasa n'ibingana ujya mwaka basaba bijya bintu si umwaka turimo umwaka ujya mwaka basaba bijya bintu ujya mwaka habaye ingorane. Ubu Burundi bwarateye iyindi ntambwe nyuma y'imyaka ibiri Uburundi bwateye iyindi ntambwe ishobora guhumuriza abo bantu baba bafite ubwoba, ari nacyo gituma ibasaba ko botaha kugira bitegurire amatora y'2022. Nkacamo nari uko ibyokorwa byose ni uko abanye politiki boda hamwe kandi abandi kugira amatora y'umubiri na 20 agende neza hanyuma barundi batayumbemo mugabo rero ingora nto bitazigera kenshi na kenshi hari ibintu twibagira twebwe abanyafrika nuko iyo abaye ingora naryo twita conflit kenshi na kenshi urashobora gusanga hari ibyo bavuga mu gifaransa conflit par population ni ukuvuga abandi bantu baba bari inyuma y'abandi udashobora kumenya baba bafite izindi ntumbero zabo ari byo gituma kenshi na kenshi urade n'igihe ibiganiro babisaba usanga bisaga n'amakungu usanga bisaga n'abantu atari abarundi ari nacyo gituma kenshi na kenshi abarundi bashobora kuba bafite gusa ishaka ryo kujya hamwe mugabo usanga hariho iyindi mitego y'abandi bantu bari inyuma yabo.
Reka tubandanye iki kiganiro tugaruke ku mutumire Athanase Karayenga. Mu nkuru twashikijwe n'umenyeshamakuru wacu avuze ko umuhuza muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa afise icyizere ko ejo izo mpande zibiri zizashobora guhura zigahangana amaso mu yandi, hama akaba afite n'icyizere ko amasezerano ashobora gushikwa ko ku munsi wa gatanu. Niyo ivyo bitaba ibintu bizoba ibiganiro uzobona bihagaze gute?
Kubegeranya bose bakicara hamwe bagashyira ku masezerano bakumvikana, yemwe ni ukuvuga kizoba ari igitangaro gihambaye rwose kuko ukurikiranye neza intumbero y'ibyashikijwe na leta mu by'ukuri birafodesi ibindi nabyo birabesha ibindi nabyo bivuga ibintu binyuranye. Ndaguha akarorero, leta ivuga iti abahunze cyane cyane abakuru b'imiryango bahunze ntibatahe, mugabo ikavuga muri urwo rupapuro nyine yuko izoguma ikurikirana abo yagiza ngo bagombye guhiri ku butegetsi bwabo. Abo rero ni 30 sizi ko mubizi n'abashingantahe 30 bahunze batazogira ikigongo na gatonya na leta uko bivugwa muri urwo rupapuro rwa leta rw'uno munsi. None uwo muntu azokwemera gutaha azi yuko mwene wabo asubiye azingamiye hanze ninde mu batavuga rumwe na leta. Ikindi za kabiri cerekana yuko leta itabukuri, leta ivuga iti ndemeje amasezerano y'Arusha ya mbere y'imyaka 20 nk'uko mushaka ntabivuze neza, mugabo ntibyemera na gatoya yuko ngo bayitesha guhindura ibyizwa shingiro. Muri urwo rupapuro yivutse abo bose bashaka yuko tudahindura ibyizwa shingiro ngo ntibabyumvise ngo guhindura ibyizwa shingiro n'uburenganzira bwa leta yose iyo ari yo yose. Bivuga iki? Bivuga yuko leta y'u Burundi naho yashikirije urwo rupapuro yivuga yuko ngo yemeye amasezerano yo muri Arusha mu mwaka 2020 itakuye mu nzira na gatonya umugambi wo guhindura ibyizwa shingiro. Ikindi cya gatatu kikwereka yuko leta ivuga igishushanyo cyangwa ibesha cyangwa yibesha. Muri urwo rupapuro bashikirije impapuro cumi muri urwo cegeranyo bafite impapuro cumi bavuga yuko ngo abahunze ntibatahe kuko barabubahirije amatungo yabo. Ibyo bikandikwa haciye iminsi ibiri ihoteli ya Minani bayisambuye, wumva bokemera gute? Abantu batwawe imiduga yabo yatwawe bahunze mugabo leta igashikira imiduga yabo bahanganyike. Icyo ni ukwisiga inkore mu maso kuko nk'umuntu nka Minani yumvise yuko ngo ibintu byose bizokubahirizwa kandi amafoto yerekana ingene bayisenye hirya y'ejo byokwemera gute yuko ibyo ari
byoshaka
n'umuntu yashira imbere nibyo leta ivuga. Leta yamivuga leta y'u Burundi ivuga iti abagombye guhirika ubutegetsi, mugabo hari ikintu atanari mucisha mu kambi abishwe abatotejwe abasambanijwe abashahuwe ibyo byose ibyo byaha byose by'agahomerabunwa nta nari mubivuga.
reka tubandanye
n'ubwo iki ababikoze tuzobashe mu tunga oya
reka
tubandanye nuko byabaye nakiri none umva wose nagutse ko babantu bose bahunga babantu bose bahose bahose babantu bose bicwa babantu bose
Beka tubandanye ikiganiro kubgawe Innocent Bano ivyo muhuza ariko aravuga kwejo ashobora kuba ivyo biganira amasomo yandi hagati yo migwi ihanganye mu biganiro yarusha hamwe n'amasezerano ngo ashobora kuba ku munsi wa gatanu murafite icyizere ko ivyo bishoboka hamwe bitoshoboka ibiganiro zaba bifashe intumbero
muramba bari imbere yo kwishyura ku cyo kibazo banze nibaza ko ndi kumwe n'umuntu mwabuze ko amenyeshamakuru mugabo rero nibaza ko yawe akaba yari yatumwe n'abatavugamwe na leta kugira ashobore kugira icyo nabwita gitimadovare nibaza ko atari byiza umunyamakuru ateza kuvuga atahengamiye ze nibaza yuko ibyo byose yagiriza leta ngo iriko irabeza aho yari kuhabanza gutenyenya nibanza gutenyenya gatoya imbere yuko avuga ibyo kuko nibaza ko atari icyo babasha kuvuga ngo yari afise ukuri cyangwa ntakora afise reka turabe ibintu bije n'abanyepolitike bafite intari zabo bariko barondera umuti kugira icyo kibazo gishobora gutorerwa inyishu ari nacyo bituma tuzovuga ngo uyu afise ukuri cyangwa ntafise ukuri ibizova mu biyago bazaba bagiranye niho bizokwemeza ufise ukuri n'udafise ukuri hanyuma ngarutse kuri icyo kibazo mwari mumbajije je nibaza yuko mu biganiro byose abantu bariko barayaga tubanze tumenye yuko iyi tariki dushyitseko mu biganiro habaye n'ibindi biganiro byari byatanguriye ibiganiro abarundi barayaze baricara hamwe baravugana ibaragishinga haba mu gihugu hagati imiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bari hamwe ubwoko bwose imigambi yose amadini yose baricara hamwe barayaga ku mituma yose kandi ku rwego rw'igihugu rwose baricara hamwe ari nacyo gituma hari ababifuje ko hari abantu nabo bokumviriza bo hanze baba bari hanze ari nacyo gituma niyo ntumbero kugira bashobore no kubandanya bayagira hanze igihe abarundi bariko barayaga nibaza ko ikibazo nyamukuru ari uko abarundi bayaga ibyabo bibaraba n'ibyo bibaraba rero nibaza ko haje n'ikindi kintu atari ku neza y'igihugu atari ku neza y'abarundi novuga ko ari responsabilite ya leta yo kugira ibyo bintu ntibishike ibizoba mu byo biganiro bizoba bije ku nyungu ya bene gihugu apana ku nyungu y'umuntu cyangwa uriya hanyuma ibisigaye nabyo byo guteranya ngaba bafite ukuri cyangwa ntakuri bafite tubanze tubigenze buhoro
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Bizimana Bizimana uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbere
ni Andres Fidel Bizimana
uhamagaye uri he
ndimikambi mutembe muri Tanzania
ufise akabazo cyangwa intererano
naka ni intererano
yego mwishikirize
ndashima ukuntu ganiro abantu bedoni bakicarana bakaganira ariko nkanegura bwa mbere abatashoboye abatashoboye kwitaba kugira ngo nabo bagende batange intererano ariko nkanegura n'ukuntu leta icyo ibifata ubwa mbere igomba kudadaza kandi bamwe dukeneye amahoro dukeneye gusubira mu gihugu cyacu gitunganye neza dukeneye kandi yuko bicarana bagategura amatora ameze neza hagatsinda ushebe wagite urushike nawe akemera hakaba amatora azira ubusuma kugira ngo dase dushobore abarundi shobore kwidegenza tuvemo ubuja twaba turahunga misosi njyane intambara ibiki ibyo twabirambiwe bose nibemere bate ku ntebe y'ibiganiro baganiye kugira natwe tubone amahoro ibyo twaba turahunga igihe cyose murakoze
murakoze dufite kandi Innocent kuri telefone Innocent uratumva Innocent twamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro cyacu ariko ko tuvuga ku biganiro biriko bihuza abarundi biriko bibera yarusha muri Tanzania ngaruke ku mutumire Atanaza Karayenga witegereje neza ku bwawe ubona ikibazo nyamukuru kiri mu Burundi niki
umbabare nishwe gatanye umushega nta ya shikije cyinzwe cyane avuga yuko ndimo mumenyesha makuru ahenga mye ega ku mumenyesha makuru so kutavuga ibiriho inzu ya ihoteli ya Minani yarasenywe byarabaye cyangwa byabaye ico nico mu nzu twibaza uri mumenyesha makuru cyangwa uri umunyagihugu asanzwe ushobora kumenyesha avuga ukuri cyangwa atavuga ukuri ihoteli bayisenye hirya y'ejo baratara ko ngo tuzokubahiriza ntacyo bivura ko n'ukuri na gatoya ngarutse ku kibazo cy'iwawe ikigoranye mu Burundi rewe uko ndakibona washaka ko ukuremo uko ndakibona nk'umumenyesha makuru uvuga uti ndi mu Burundi gusa ikigoranye Burundi ni ikintu kimwe gisanzwe nogeranya Burundi n'umupira urukino rw'umupira barabonye urukino rw'umupira arbitre abari kwarakina na wene kandi hageze yuko igitego gitsindwa nabi gitsindwa neza we bavuga yuko cyatsinzwe bigasha byemerwa gutyo n'umupira kandi leta yinjiza abantu bayishyigikiye gusa akaba ariyo baraba uwo mupira mugabo abashyigikiye ekipe yindi ntibemerewe ahubwo baricwa barahagaza ikintu cya gatatu umuntu yovuga uraze aho tugeze ubu i Burundi umushinga ntavuze ati tuvuge ukuri none abantu bangajwe ntibariho abantu bishwe ntibariho mu mpande zose tuvuze ngo bishwe ngo hishwe abanaka gusa hari ikindi bama bagaruka ko i Burundi tuvuga ngo tuvuge ukuri leta ishyira imbere ngo abagombye guhirika leta ntibyari byiza na gatonya guhirika leta mugabo wahiritse leta wa mbere nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'ubu niho yahiritse leta ikindi nacyo mbega abantu bishwe kuva mu myaka 2005 nk'aba basore bicwa baba FNL b'abahutu bicwa i Muyinga bahowe kudeta b'abantu bicwa mu Gatumba bahowe kudeta ndego iyo kudeta iguhe uburenganzira bwo kwica uwo ari we wese ayishyigikiye naho bayishyigikiye nta kudeta ashyigikiye ariko udashyigikiye ushyigikiye kudeta ni nyagupfa ibyo byose ibyo byerekana yuko tukwiye mu byo guharira tukubuhazuka mu by'ukuri ukuri ni kumwe hariho abantu bishe batoteje batagomba kubona akabi bakoze batagomba guseruka imbere y'amakungu imbere y'intahe nicyo cyonyine niyaye ni wa musifuzi ari we wenyine amenya yuko igitego cyinjiye kandi atawundi ashaka yuko
reka tubanze ino sambano nawe ikibazo nyamukuru mu Burundi muri iki gihe ukibona gute
kibazo nyamukuru mu Burundi nuko tutagira abantu bavuga amagambo nk'ayo bakagira amagambo yo guhumuriza abarundi apana amagambo yo kugaruka muri kahita twarabyumvise cyane aya magambo kuva mu 2015 ndetse no munsi ayo masorogani baza ko atagifite ikibanza mu Burundi ahubwo igisigaye nuko abarundi bakwicaramo bakayaga bakaraba ingorane bagize kuva kera hose kugira ngo izizosubire kugira ngo umuntu avuga ngo uyu ugashyira imbere ngo minani ibintu ibyo yiwe hagana neza arashobora kuza bucumi hakaza nyandwi hakaza nde afite ikibazo niba ashobora kugira ibibazo by'igihugu mu gihe igipolisi cyavuze yuko yacyateguye neza intene ibyo bintu by'iyo nzu ya minani yabaye nitwo bigaruka ko kuko hariho n'ubundi munyagihugu ashobora muri icyenda juru ashobora kuba yaragize ingorane nk'izo bice dufata ingorane z'umunyagihugu we ku muntu umwe wese tukazibagira tukajya dusura ikibazo kimwe ku muntu umuntu wajya dusura tugira ikimana nibaza ko abantu icyo nzi bwa dusanga tugira i Burundi hari abantu bacatswa nk'abagiro y'igira imana bakibagira ko bene gihugu abarundi bose bangana ari nacyo bituma inyishu iteza gutorwa i Burundi ari inyishu iteza kubahiriza abarundi bose uko bangana tutarinze kuvuga ngo ni minani ni bucumi ni nde ibyo nibaza ko umunye nsema kuyobanza kubimenya ubu aho ibintu bigeze nuko ibiganiro ikiyago bariko baragira ubu cyo bikiyago kugira generaso ugwaruka rubiko rakora ubu n'uruzovuka rudoshobora kuba mu Burundi butakija muri byo bya kudeta tugiye rero kurekura twatavuga ati umuntu agize kudeta tumubabarire amadukira arusha abantu afite byumviro byo gukubita amakudeta abisi nicyo bitutunganye ubusore bwo kugira n'idukira mu turita mu gifaransa barikigize n'idusubiye kongera tuzatumuhiza ibintu byo gukubita amakudeta hari abantu bagira birabaryohera kuzinduka mu gitondo bagatora amasahari bakagenda bari kusa gutemba bakadutegeka ni nacyo bituma ibyo bintu bitoza no mu biganiro abantu basaba kugira badekuraje kugira bahase umuntu wese bafite icyumviro cyo gutembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu ahubwo twakwinjira muri demokarasi nyakuri amatora akaba abarundi bagatora uwo bishakiye kugira ashobore kubarongora ni nacyo bituma inyishu ya mbere ni uko arusha ibyo bumvikanye arusha ubwa mbere yobandanya byubahirizwa nk'uko biri ko birubahirizwa uno munsi hanyuma abarundi bakajya muri demokarasi nyakuri hamwe utsinze arongore abarundi bose utsinze n'akemera katsinzwe ntashaka kurondera ingene atembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu cyangwa ibindi bintu icyo nicyo kintu cya mbere gishobora gukiza abarundi
munyaruse hari ikindi kivuga mwagomba muvuge
narisha kuvuga ikintu nashaka kuvuga ku ingaruka z'ibyo biganiro biri Arusha nibaza yuko abantu bagiye Arusha murabye abanyepolitiki bari Arusha hariho bagwasa hari abahora abakuru b'ibihugu hari abarongoye Prodebu hari abitwa bareho mbega ninde muntu Arusha urwanya ubutegetsi bwa leta yo Burundi angana rewo cyangwa rutagwasa ko bose bari Arusha kandi bazabye Burundi kandi bakaba babaye Burundi hari umuntu n'umwe gusa uno munsi murumva agira ingorane mba bagwanya leta bari mu Burundi ni nacyo gituma biteza kugaturaraba ibintu uko bimeze hagati mu gihugu nizo turaba uko abantu baza barabivuga batagutera ubwoba kugira n'abarundi bari hanze impunzi zahunze zishobora guhunguka nibaza yuko umunyepolitiki agwanya leta wa mbere ari mu gihugu kandi ntabwo bafite
reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Kagoma Clave Kagoma uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye urihe
ndi Makamba Nyanzara mu Burundi
ufise ikibazo cyangwa intererano
yewe novuga ni nk'intererano kuri ibi hanini ngoma ngaruke kuri ibi byabaye ku nzu ya Dr. Jean Nance
yego
icyo cyangwa kuvuga kenshi ni kubera ko iyo habaye ikintu ku muntu w'umutegetsi gica kivugwa cyane kurusha umuntu muto none abantu batoya bobo burya nta bintu bibi bashyikiye ko tugiye twumva bivugwa byo ni uko bo batari abantu cyane bobo byo bayiva kuki hanini icyo nagomba kuvuga ni uko iyi kibaye wogerageza kibaransa ari umuntu muto ari umuntu munini byose bigafatwa kumwe mugabo ikintu kibaye kimbure ku muntu munini aha ku marezo sosiyo zose usanga ari kwandikwa ibyo byabaye nitwanze kwicabaye atari cyiza ariko tugomba ko n'umuntu mutoya yagize ikibazo ko byose biravugwa ko cyane nabyo kimbure nimba babikoze nabo bakarondegwa simbe bakabihanirwa
murakoze
ariko nkinge nagaruka kandi kuri ibi biriko birabera hari Tanzania
nyaruse
nagomba yuko kimbura abantu bagiye nabo bagerageze kuraba bahagarariye inyungu z'abanyagihugu kuko bakareka guhagarika inyungu z'abanyagihugu nahene barova yuko bagiye nta kintu kimwe dushobora kugenda neza se twakwifuza ko boje hamwe bakumvikana yaba leta abadashyikiye leta hamwe n'abandi bagize mu rwego kugendayo bumvikane bafatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'igihugu mugabo agafatiye ku nyungu z'abo bwabo twe turizera ko ata kindi kintu ishaka tuzokigira tubona gihinduka
murakoze dufise kandi Liliano Nzosabimana watubwira aho uhamagaye uri n'akabazo cya intererano
gende muri Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa intererano
yeni intererano ngira nshikirize kuri ibyo bya Dr. Jaminani inzu yiwe alo
ndabumva
isi iwe twarumvise igipolisi cyaravuze yuko iyo nzu yahora ifise abanyezamu hama uwo mu nyuma ngo nta banyezamu bari basanzwe bahari hama mu nyuma rero tuvuga ngo yarabomo satwumva amakuru amavuga ngo yoba yabomowe ngo n'abantu mbwa igipolisi ibyo cyatubwiye kuko twe twemera amasohoza abatohojwe neza ama twebwe rero uno munsi bidusaba yuko ibintu bibaye baca babishyira muri politike cyane nani turamuzi yaratwaye n'amashyigamateka eka yarakoze ibikorwa bimwe mu gihugu cyane nani turamuzi uno munsi avugira muri senared kare n'umwana wa perezida wa ranake radake na murazi wari wayizanye ko ari nyakubahwa umushinga icyegera cya mbere cy'umukuru n'amashyigamateka agatogwa donc abo ba politike bose turavye ibintu bagenda baratambatamba hanahana urabona ko umenga nta mushima mu bafise nta position bafise rero ya dimani ebi duzira bumuka siyo yonyine niba bumutse ari nyinshi za bumutse nicyo bituma rero turiko turavuga ati mu Burundi ibintu byononekaye ntibaze baravuga iby'umuntu umwe
murakoze
Oyasi na hizo.
Munyarutse kuko dusa n'abandi barindiye.
Yego, aba ikindi ngira nongere ko kuri ibyo biriko biravugwa abari mu biganiro ya Rusha. Kubanye byo gutwinga hani twebe tuzi amagogo tubona ku mitumba aho tubaye. Rero usanze n'abanyapolitiki ngo baragiye kuserikira abanyagihugu. Yego nibyo mugabo hari bamwe bamwe ubu tubaze twiba n'igihugu ati mbega mubona naka yo bagiye kubaserukira twiba n'igihugu twavuga ati oya hariho nk'umuntu usana agiye jise gusa kuba agiye kubivita iyo akirabira iyo Arusha ibyo nisa hama arakitetre niba babahamahira agatahana ayo amajisho nsaba cyanyuma
uheraheze
cyanyuma yego ni guheraheza abarundi ni byiza kuganira si bibi bose ni begera imana nibasenya imana imana yonyine niyo ishobora gukiza kino gihugu nta munye politiki ashobora gukiza kino gihugu nibajye mu ishengero basenge binashoboka mbere
bigishe
n'ijambo ry'imana
abantu
batarizi kugira imitima yabihinduke murakoze
murakoze ngababumvise tugaruke ku batumire bacu muri iki kiganiro cyacu muri sanga turiko tuvuga ku biganiro riko bibera yarusha mutumire Atanazi Karayenga umvirije nka bamaze guhamagara baravuga ko hari ukuntu basa nabinuba abanyepolitike ko bashobora kuba bagenda hariya bagaserukira inyungu zaba guserukira inyungu z'abanyagihugu abanyagihugu bari kwavuga ko ari bo babona ibibazo neza kuko babicamwo iminsi yose mubye baza kwiga
sivyo na gatanya kuko uratye ari impande zose ari abashikirije icegeranyo cyabo bwo muri leta n'abashikirije icegeranyo cyabo basabwa bimwe na leta harimo ibyiyumviro leta bamwe n'abandi kanya ibyiyumviro cishamo ijisho ngo ni uko bivuye ahanaka cyangwa ahanaka rero mbona ko bose nyine bagerageje gushikiza ibyiyumviro bibaza ko byokize Burundi mugabo ufite amashinga nk'aya yavuze yuko kumbene bavugira abatavuga arimo na leta uravye urupapuro izo mpapuro icegeranyo bande cyabo batavuga arimo na leta impapuro 20 zanditse neza cyane ucubona uravye ibya leta n'iziva mu miryango itavuga arimo na leta nacyo bihuriye ko nagato bisanga ibyashikijwe n'abo ba Rwasa n'abo ba Mbayimpenda n'abo ba Leonce ngabo niziza cyane kandi rero birumvikana mugabo ntiwo tuvuga ngo naho birongorotse naho bisa neza naho biteye igomwe ngo bizoca byemerwa kubera iki ndaguhe nk'akarorero ndavuga bati tuje mu matora umwaka 2020 mbega Nkurunziza zo kwitoza cyangwa zo kwitoza nk'icyo kibazo cyonye ukibaze gutyo nyine abatwara bose baca bahesha kuko barazi cyo ukuri barazi ko Nkurunziza bavuze yuko ngo azo kwitoza gushika yeza agarutse ibyo byo kuvuga ngo twubahiriza amategeko n'ingingo zo muri Arusha ya mbere ni byiza cyane kandi biri muri urupapuro rwa leta mugabo ni ukubesha kuko iyo intwara y'ubu byonyene yare yakurikije amategeko yarusha hanyuma ngo rero duce sasakoga akarago tuje mu myaka mu masore azoza kandi tuzi ko azokwitoza kandi tuzi yuko atanarimwe azosubiza nyuma bijya gusubizamo ibyiza shingiro batubeshe batukwere nk'imbuzi bajyanye gushora mu isoko bavuge ngo emera emera hanyuma ibyo bya minari nabyo ega minari byavuze ko ari mukuru wa sinaresikadi yatwaye igihugu kandi ari mu bantu baneka bari hejuru ariko ibipfa byo biravugwa n'ibindi byinshi byaravuzwe none nk'ejo bundi amafoto yabijya bihumbi bibiri baciye ibikonjo urazi isanamu bitanga uri hanze bakubwira ati abo ni abana b'abarundi baciwe ibikonjo kuko ikigori umuntu avuga ngo ntituvuge minani gusa yego n'ibindi biravugwa cyane rwose biravugwa ariko nta na kimwe giteye igikombe na gatoya cyose biteye isoni ahubwo
munsi
y'amate rero icyo nagomba gushaka ko ni uko emera ukuri wemanga kabi cyangwa wemanga icyiza mvuga ucemanga nkuru nziza agomba kwitoza mu myaka ibiri abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse guhesha abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse kwima imanza ziba abivuge tubimenye adashatse kwimanza ziba dusaba abivuge tubimenye nisugume muri soko niruzi soko niruzi hanyuma niho twatera imbere
reka tubandanye tuze ku mutumire wundi ino sambano abanyagihugu bavuga ko bashobora kuba binubira izo mpande zibiri ziri Arusha ko zitabwizanya ukuri kandi ko zishobora kuba kumbura zigiye hariya guserukira inyungu zazo zitaserukira inyungu z'abanyagihugu bavuga ko
yemeraza yuko nk'uko ibiganiro byatanguriye mu gihugu abarundi bakayaga barazi ibyo bapfunditse hanyuma nabo bari Arusha kuba bandanye bayaga nk'uko amafunga abishaka ko bogira ibyo biganiro hanze bije gufasha ibyabereye mu Burundi nibaza ko ibyo byose bivuye hanze byoba bije kunganira ibyabereye mu gihugu hanyuma ibizovamo nibaza ko abarundi bakurikiranira hafi barazi ingene bazovyakira ari biza ku neza yabo bazovyemera ari biza akatari ku neza yabo nibaza ko atazovyakira kandi inzira nziza itunganijwe n'amategeko nuko byose bizoca mu matora cyane bishobotse icyo notaba na leta abenegihugu bakabyemeza ibyo byavuye muri ibyo biyango mugabo nibaza ko kuri gushika ubu twogira icyizere yuko ibiri ko bibera hariya biza kunganira ibyo abarundi bapfunditse i Burundi miliyoni n'imiliyoni
murakoze tugaruke ku matelefone Chanel adutera kamo Chanel uratumva
yalo ndabumva
watubwire n'indi zina naho hamagaye uri
udusabe mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro uterera
yewe intererano ufite nashaka kubanza guhanura natukanye mu muntu mwavuze ngo numenyesha makuru burya urumumenyesha makuru wigenga ugashoza uvuga imvugo mwene yikugira aho yengamiye haboneka nk'uko nibaza ko byaba ari byiza nk'umenyesha makuru wigenga ko ngo bariko baravuga ngo inzu ya minani ngo yarononekaye Burundi irebe birabeshe cyane kumva ko hari ikintu cy'umuntu yahunze icyononekaye ariko guca cya gucuranza uyu munsi sinibaza ko none yotubwiye ahantu nka babiri wewe kumva umenyesha makuru azi baba barayisambuye iyo nzu mu gihe tutaramenya amatohoza y'igipolisi tuba turarindira kugira ngo igipolisi cyo nyine nacyo kizazana amaitensi zima kuko ibintu ukuntu byaragenze hano kigira kabiri nagomba kuvuga kuri aba bari yarusha burya mu biganiro iminsi yose muri abantu babiri munsi cyo mupfa umwe wese agira icyo aheba uwundi agira icyo aheba leta ko nayo ikababwira ati tuzobagarantiza ku mutekano tubacungere nimwataha tuzobasubiza mu buzima babuhoramwo ibyo byari ibintu no yemeye yoyo kugira none bobo babemeye guhe biki kugira ngo umuntu uboneke kuko by'abarundi kibaradishinga hanini ibiganza bya politiki boza baronka abo bantu bari hanze barazwe ishinga n'inzara n'ubukene buri mu gihugu icyo bintu birabishinga abantu ama kwico kintu nacu bavuze yuko ngo boza gukurarirwa n'inzego za ONU ndetse afite ibibazo yuko boca bada gutandukanye barundi aba baronse bari buzumburane ntibarabizwe n'inzego z'umutekano z'i Burundi ingorane bagira ni igira umurundi wari wese nibaze bicare ngaha batekereze bemere bumvirize bategura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyagihugu bahitemo ibyo kuvuga yuko twoza gusubira inyuma mu myaka y'ibihumbi bibiri na kangahe y'intwaro zafata ikibanza ni kumva twa two dusubira inyuma cyane.
Murakoze murakoze duvise kandi Dieudonné uratwumva?
Ego ndabumva.
Uwo tubwire irindi zina naho uhamagaye utumbereye
andi butumbura niyo nkuru.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ni intererano na terera ku mizi yose.
Mugishikirize.
Cyambere nashaka kuvuga kuri ujya mu senare uri hanze utitabye ibiganiro. Niwe mugu wa mbere wasaba ko leta yoza mu biganiro ivuga ko leta idashaka ibiganiro ariko uyu munsi baranse kwitaba byaratubabaje cyane twashaka tubasaba aho bari bahanze abandi iyo bari mu biganiro by'amahoro gikuru si senarebe gikuru ni ingorane y'u Burundi ko yotora umuti icyo nagira ngira bari mu biganiro nabo nibareke amayeri amayeri y'abanyepolitiki niyatumye igihugu kigeza mu ngorane turimo nibabwizanye ukuri bumve ko hari ikibazo hano barondera umuti urama ku gihugu abatatumiwe nabo bagiriza guhemera ubutegetsi ntawe ubashigikiye Burundi abarundi twararushe cyane n'abantu batemba bazubutegetsi kuva kera abo bantu ntibahanwe ntibakwiye kujya mu biganiro ubutegetsi n'igihe bahabwa ku nguvu turebe ko amahoro mu Burundi yosasagara intango ya demokarasi yaratanguwe tutaricyo tutoshika ku murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ziko tuvuga ku biganiro biriko bibera i Arusha mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Ngaruka kuri Innocent Bano wigeze kuvuga ukugene hashobora kuba hari nk'inyungu zo hanze zishobora kuba zigira ingaruka ku biganiro biba biriko bihuza abarundi wabisigura neza?
Nuko nabinonote ko nuko urabye mu bihugu byose hagiye aba ingorane yo kutumvikana ku bya politike byaba icyo nokwita conflit armé cyangwa de conflit politique cyangwa andi makrize kenshi na kenshi wasanga hariho ibihugu bica bije imbere bigatangwa kuvuga ngo mujye mu biganiro mushyikiranira aribyo bita amanegosiyaco atari bwo rwego turi kuno munsi mu Burundi kuko mu Burundi turi mediyaroge aribyo bita ibiganiro ibyo bye kenshi na kenshi bisabwa no hanze ababisaba n'abo hanze iyo rero ubonye abo hanze bariko babisaba nuko baba bifitemo inyungu uzorabe ibyabereye muri Congo ibyabereye muri Suda ibyabereye kano muri n'ahandi hatari muri Afurika muri Liba cyangwa urabe biriko bibera muri Siriya usanga hariho abantu baba bashaka ko ibiganiro biba kuko hariho inyungu baba bifitemo ntibitangaje rero igituma navuga uko murabona ndinze kuvuga nabo baba bari muri iryo shyirahamwe rya icyo ngaha bita ngo ni Tunarede urabona nka bose nk'amanama yabo bayagira mu Bubiligi amanama yabo bayagirira kenshi na kenshi usanga baguma batumirwa n'abazungu bo ngaha ibyo bakora byose ugasanga n'abazungu nibaza rero ko rimwe na rimwe iyo bariko baradadaza haba hariho ubutumwa baba baronse kuri abo mu Gifaransa babita agent hakaba hariho n'abandi bita principal niko babikora babivuga udongo mwajya n'umuntu akorera uwo mu principal tadire ni nk'umukozi akorera sebuja aterezwa kwa muya muhaye raporo iyo sebuja ashaka icyo atagicisha kuri uwo rero kugira ashobore gushika ku nyungu ziwe nibaza ko no mu Burundi boraba neza kuko iyo hari abarundi basaba kwicarana mu gihugu bayage hakaba n'abandi barundi udahumva ngo twebwe ngo ntidushobora kujya muri ibyo biganiro hanyuma ugasanga hari abavuye no mu Burundi bari nk'uwo mugwi bagiye Arusha aribo barongoye imigambwe muri ibyo biganiro ugasanga barimo uwo mugwi wa Tunarede mugabo ugasanga bavuga ati oya Tunarede ntiyatumiwe kandi abagize muri Tunarede abantu bakomakomeye bose bari Arusha urumva ko bariko bahuma amaso amafungu bariko bahuma amaso abarundi kubera hari izindi nyungu hariho icyo bita ma agenda kace baba bafite nicyo bituma rero twogenda buhoro buhoro ari nacyo gituma na leta yagenda boroboro ikaraba inyungu y'abarundi niho n'u Burundi ngo bwacu burikukiye kuko gushuno munsi nitwabana rya mu byo byarusha egadoza nabandi ejo mu gitondo abukera bibye byarusha baganiriye bakavuga ati natuje navyo dushiki reka natwe tuje ku Rwanda tuyamirize none badashaka turi arusha kandi ivyo bintu rero biteza guhagarara abarundi bayaje kugira izo ngwa izo subire umwe wese yumva atashimwe adashimwe adashimye atishimye ibyavuye n'ibyo abarundi baba bavuze agaca atakujya ku Rwanda niba adashije biteza guhagarara ariyo nyinshi bateza gutorera arusha kugira ngo izo subire.
Murakoze. Atanas Karayenga, icyo kibazo cya Senared mukibona gute kuba batari arusha
kiratwengeje kuko uwo muntu avuga ngo sinarede irimo abantu b'abagaragu batumwa n'abazungu ejo bundi numvise sikerana cyane umushikirangaje w'ubutungane Burundi birata avuga yuko ngo leta y'u Burundi erega hagati kare bazna kari mu ruzi ngo leta y'u Burundi irashigikiwe ngo turashigikiwe n'abarusiya abo bose abazungu turashigikiwe n'abashinwa abo bose abazungu ngo turashigikiwe n'aba muri Turuki rero umuntu wese agira ngo uwushigikiye Senared niwe mubi ariko uwushigikiye leta ni umweranda ibyo ibintu bitweza ni kubivamo nta buhinga burimo kuvuga no gusamaza abarundi ikindi nacyo ni uko mbega umurundi aba mu Bubiligi yagiye kuhaba yahunze kuko abishatse cyangwa yarahunze ahunze icyamukanze reka tubaze twubahe abantu bahunze burya ingomera yavuzwa ikagukanga ugahunga umuntu agahunga akemera agahunga agasurwa yiwe birakwiye ko tubaza kubaha ntitubane tuvuge ngo ni umugaragu atumwa n'ababiligi atumwa n'abazungu atumwa n'ibiki n'ibiki atumwa n'ijambo agendana n'ikisebe agendana n'umwitwarariko agendana n'ubukene agendana n'indwara agendana reka rero twubaha abantu dusubiye kuvuga dusa ngo n'abagaragu basamika ijambo ikindi nacyo mbeza urabye Burundi aho tugeze abantu b'abashimusi birirwa baratwara amahera ati Burundi aja muri Abu Dhabi aja mu Bushinwa agura indege asubirije agura inzahabu yo muri Congo miliyoni n'imiliyoni amajana na 50 nizo batoye muri Panama Papers zavuye i Burundi inzahabu z'i Congo zaciye i Burundi zagurishijwe imiliyoni 160 ibyo none utubwira abarundi uti naremeye ndatorwa Imana yarantoye yarashize imbere emeraga batwaye ubu ejo hirya hejo gushika heza agaruse muga muce munyemerera ngume niba ngume ndungisha amahera hanze abana b'abarundi bagora amashure ibisa bigura imiti amabarabara asibe eka ubukene bwose n'inzara bitera Uburundi kiretse kuko jewe natowe n'Imana mu mpaka ryo gusa ukunze zibazi
reka tubandanye
ubushinwa muri Malezi naho tugeze bitavuzwe uko biri baca kubwira ngo urahenza rero ntiduhenga.
Reka tubandanye ikiganiro tugaruke ku batumviriza ariko badutera akama kuri telefone. Gilbert uratumva?
Ndabumva.
Ubu tubwire indi zina n'ankwamagabe
ni Kamenyero nkahamagara ndi Quebec Canada.
Mushaka gusikiriza icyumviro canke murafite ikibazo?
Je n'icyumviro nagira nshikirize ndahera ku ibyo bintu by'inzu ya minani y'amatohoza amaze kitozi kivuga yuko inzu yari isanzwe ifite abantu bayirarira mugabo futi yuko badahembwa barayitaye baragenda hama hagize ibintu bishikira ikasambugwa ikakibiki uwo muntu ariko avuga ngo n'umumenyeshamakuru ngo yigenga akashazamba n'umenga ariko arabishira abipfanga na politike je mbona yuko umenga akuna kanenge noshobora kumutora ko kuko n'ibintu bitumvikana kuko turabizi neza mu gihugu amakuru arayakurikirana aba buri abanyagihugu uwo ari we wese arashobora akashikirwa n'ibintu by'ubusuma mugani misigura yuko ashaka kuvuga ngo ni leta ngo ni yari ategezwa ngo kinoza birasa ngo bagisiwa nabi barabaho nibabe babanza bakarindira iby'amatohoza azoshikako kugira ngo bashobore kumenya ukuri ko nyako.
Murakoze.
Hama tugarutse ku ibyo biganiro nabyo
munyarutse.
Ego tuba twagiye gana nabyo byawe ego ni byiza yuko abarundi tuganira tukaronka tugatorera umuti w'ingorane ziko ziraba n'ibyo byinzara n'ibyo cyane cyane kuko abanyagihugu nibo usanga bariko barahura n'ingorane nyinshi abo banyepolitike nabo aho bibereye muri ngara mu Burayi n'ahandi umenga bisi mucona yuko afite ibindi bintu baba ariko barakina mu umunyagihugu nyashobora ari karabu ama kwiyumvira yuko ibyo biganiro bizoza bivamwe muzeya kugira ibado transition iyi ya nubwo munyamara ko nyina rende para niwe akane vuga ngo reka ngo ngoziza ngo yaratembagaje ubutegetsi nta butegetsi yatembagaje kuko abanyagihugu ntabwo twamwitoreye cyangwa ahani ni kukuma wa shaka na mko mbega mungu zanga zo kuitoza izi yo mungu kuko si afere iwaraba sino iwaraba ni chumu kamge umukamge ni uzo nesi tukabukani mo urezi tukumu umunu ze mkandida watu
muhera heze mwa koze
kui mvira yuko ibyo biganiro byarusha bizovamo guverinoma de transition bayivanemo mu mutwe kuko iyo guverinoma de transition niyajaho ahubwo niyizobije
guverinoma twumvise cyumvira mwashikirije murakoze
namwe murakoze
umwanya uri kuratera ubugenda emarana ashaka ngaruke kuri no sambano tugaruse kuri ibyo biganiro kugenda biriko biraba kugene umuntu ashaka kwibaza iyo bizotahira nkuko muhuza avuga ko mu mpera z'indwi hashobora kuboneka amasezerano hari icyanyuma mwoshikiriza icyimbiro cyanyuma mwoshikiriza kuri ibyo biganiro
jewe icyumviro cyanyuma mwoshikiriza gusa uko baganira kose nuko ibizovamo bitegurizwa kubahiriza abarundi n'uburundi hanyuma bigahumuriza bose niyo ntumbero mbona yuko ibyo biganiro byofata hanyuma jewe nibaza ko ntabwo banshyigikiye cyane abantu biyumvira yuko twosubira inyuma bashangwa kuzana ngama guverinoma d'union nationale ngo bakazana ngo abasirikare bo hanze ibyo nibyo namye mvuga ko twosanga tubikiyemo kenshi hanyuma ikintu nashaka kuvuga gishaka gukebura abantu nuko iyo bari kubavuga ngo kinarebe bari kubavuga ngo ntibabatumiye mbega abo bantu ko ari abantu bari hanze tuvuga ko ari abanyepolitike bahunze igihugu badashyigikiye leta none nta bandi barundi benshi bari hanze bari mu yindi migwi batishyigikiye leta bariho abo bobo bavuze ati ntibabatumire yogenda gute kubera ko nabo kandi barimo abagabo b'ijunda bashyigikiye leta b'abanyepolitike bari hanze nibaza ko ibyo bintu bategerezwa kwama bari ko batandukanye
murakoze reka duha
bakagira urunani rwabo bakagira hamwe ni byiza
reka duha kadyo
bari hanze bashyigikiye leta bafite indi migwi ya politiki bakiniramo
murakoze
ibyo bituma twokwama turiko turabihagarara ko cyane
reka duha akaryo atanakarayenga mu kanya gato nawe n'ikiye cyanyuma bushikiriza
kiza nuko kuganira ni byiza cyane muga kubwira ukuri mu biganiro biraruta kubesha abantu ngo bemeye amasezerano ya Arusha kandi uzi yuko nkuzi zagomba gusaba kwitoza icyo ni kinyuma cyabaye gusa hari ikintu cyanyuma navuga nuko abantu b'abarundi baguma babandanya kwemera yuko umuntu yicwa yangazwa yasambanywa nguvu ntihabure ubutungane bubikurikirana ibyo birateye agahinda nibyo twoshira imbere ivyo hanyuma isanyuma nuko abantu baguma biba igihugu batosaba gusura kubandanya bagitwara ivyo vyo kwiba birazwi n'ibintu vyaditse cyanyuma
nubwo nuko yaraheze
hari abapatiri benshi babisabye babisize mu misane ngo ni barumvise ubabifite muri
kaza murakoze murakoze
gusaba abapatiri
murakoze bare batumire bacu Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera akaba umuhinga mpanuro jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru mpuzamakungu na inosambano yanonose ivyereke politike ku rwego rwa doktora turako tuganira ku biganiro vya Arusha ukugene babibona tushimye kandi n'abashoboye kuduhamagara n'abakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza.